Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranze inundu.
Ndabaramukije bakunzi ba Radio Inzamba kaze murano makuru 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 yaranze inondwi turangije nayo akaba ahanini ashimikiye ku mutekano muke wibonekeje na cane cane mu ntara za Kayanza na Rumonge. Kuri mikro muri kumwe na Josine Kaze nayo muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jospin Uwimana nongeye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umuntu umwe yarishwe arashwe abandi batatu barakomereka mu gitero c'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bateye ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu ku mutumba Kayombe wa komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Uwo yasize ubuzima muri ico gitero yarasanzwe agendana ubumuga azwi ku izina rya Kabona Joro. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba no mu micungararo bakaba batekewe n'ubwoba bagasaba ko umutekano wabo wokongerezwa. Tukiri ku bijanye n'umutekano, abantu batanu barishwe kuri uyu wa gatanu muri zone Ruteme ya komine Bugarama intara ya Rumonge. Ni mu mishamirano yabaye hagati y'abasirikare n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uno uwa gatanu. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Umwe mu bishwe ni umunyagihugu asanzwe. Amakuru Radio Inzamba ikura hiruteme atangwa n'abanyagihugu avuga ko abapolisi bariko barakizura barongowe na komiseri y'igipolisi muri komine Bugarama bahuye n'abantu bitwaje ibigwanisho baje bava mu gace ka Gahuni batera baduga muri Ruteme. Uwo mugabo niho yagomba kwiruka ariko nta mahirwe yagize kuko yaciye araswa amasasu acaracikana. Abapolisi baciye batana mu mitwe nabo bitwaje ibigwanisho. Muri izo ntambara bane mu bari muri uwo mugwi barishwe, inkoho zine bari bafise zirafatwa nk'uko amakuru ava i Bugarama bivuga. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu gipolisi bari ku rubuga rw'izo ntambara. Muri izo ntambara amakuru Radio Inzamba ikesha abapolisi nuko muri bo hari babiri bakomeretse. Aho muri komine Bugarama niho hatanguriye kuvugwa umugwi witwaje ibigwanisho rede tabara haraheze indwi zirenga zibiri. Abantu batanu barabiciwe muri ico gice bakurikiye abandi 12 bishwe mu micungararo y'ishyamba rya Monge. Igipolisi camenyesheje ko arabagwanye ariko abanyagihugu baho bakamenyesha ko ari abantu bafashwe n'iyo migwi igwana. Mu gihe bariko barasubira inyuma baguye mu vyara vy'abapolisi n'abasirikare baca barabica.
Abantu batatu baragandaguwe, babiri barakomereka uca ari ku munsi wa mbere mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bateye muri zone Maranza komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Abanyagihugu bagasaba ko amatohoza yokogwa kugira ngo abakoze iryo bara bamenyekane kandi barenguzwe imbere y'ubutungane. Ni inkuru twateguriwe na Audas Nimbona.
Abo bantu uko ari batatu nabo mu miryango ibiri n'uwitwa Leonidas Nibayubahe yarasanzwe arongoye ugwaruka rw'imbonerakure muri zone Marambya. Umukenyezi yitwa Tereza Hagabimana hamwe n'umwana wiwe. Uwo mukenyezi akaba yarasanzwe yigisha ishuri shingiro rya Gisigazuba. Muri ico gitero umugabo wiwe ari nawe arongoye iryo shuri shingiro yarakomeretse. Iyo miryango uko ari ibiri yatewe n'umugwi ugizwe n'abantu bari hagati y'abatanu na cumi nk'uko ayo makuru ava ngaho i Burambi abimenyesha. Ayo makuru nyene aremeza ko abanyagihugu bo muri iyo zone ya Marambya bafise amakenga kuri ico gitero cahitanye uburongoye imbonerakure muri iyo zone. Kubw'ayo makuru ngo nta nduzi ibiri zari ziheze hategetswe ko umwe mu banywanyi w'umugambwe CNL kuri uwo mutumba afatwa ariko Nibayubahe yavyamiriye kure. Abanyagihugu bo muri iyo zone bavuga ko batabaje abajejwe umutekano mu rwego rw'igipolisi ariko nta numwe yahashitse. Abajejwe intwaro muri komine Burambi ntibaragira icyo bashikirije kuri ubwo bwicanyi bwaraye bubaye. Abo banyagihugu basaba ko amatohoza yokorwa abakoze ubwo bubisha bagafatwa bagashirwa imbere y'ubutungane.
Abantu indwi barishwe barashwe batanu nabo barakomereka cane, umwe nawe aranyuruzwa mu gitero c'umugwi witwaje ibigwanisho bazananye mu ishamba cimeza rya Kibira. Hari gihe cy'isaha zibiri z'ijoro ryo kuri uyu wa kane ku musozi Nyarumanga komine Matongo n'intara ya Kayanza. Muri abo bishwe bane yarabagabo babiri nabo yarabana bahora biga mu ishure shingiro. Abanyagihugu bakidogera bajejwe umutekano ko batabatabaye. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remy Cishahayo abicishije ku radio nkuru y'igihugu yaremeje ico gitero akaba yavuze ko abakoze ico gitero bagiye basahuye.
Byabaye gihe cy'isaha bibiri n'igice benshi bari binjiye mu nzu kandi ni umutumba ufatanye n'ikibira ntihabona uburyo hadashoboye kubabona n'abako batembera bahagarariye amahoro n'umutekano ntabwo bababonye. Inkozi z'ikibi zavuye mu kibira zica mu gashamba kure cyane y'ipozisiyo ishyira kuri centre iri hafi ya centre bita Nyarumanga hamaze rica abantu harimo abana babiri umwe yiga mu mwaka wa kabiri undi yiga mu mwaka wa gatanu hanyuma zirasahura zaratwaye bita nk'amafu hanyuma baratumye n'abasirikare bari hafi iyo centre de sante ku buryo abantu rero baciye basubiye inyuma baratwaye uwundi umwe n'ino saha ntituramuronka turacarondera aho yoba ari ariko twakurikiranye buri masaha tuvugana turi hafi y'ikibira ingabo z'igihugu zamaze kugushika ari nyinshi kugira ngo zikurikirane uwo mwanzi.
Abanyagihugu baba mu makomine yavuzwe ko yaciyemwo abagwanyi abanyagihugu baho bahamagarirwa kwirarira hakoreshejwe amarondo. Atagiye ku irondo bafatwa nk'abashigikiye umwansi kandi bagahanishwa amande y'amafaranga angana n'ibihumbi cumi mu mafaranga y'amarundi. Mu bice bimwe bimwe mbonera kure abo zisanze batagiye ku irondo barakubitwa bagatana n'ikibando. Mofise Niyongere.
Intara zimaze kuvugwamo ayo marondo ni intara ya Bururi na cyane cyane muri komine Mugamba, intara ya Rumonge mu makomine ya Muhuta, Bugarama na Burambi, intara ya Mwaro mu makomine Rusaka na Gisozi, mu ntara ya Muramvya mu makomine ya Bukeye na Muramvya, mu ntara ya Bubanza ni mu makomine ya Rugazi na Musigati, cyo kimwe no mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike. Mu ntara ya Rumonge buramatari w'iyo ntara Konsolateri Nitunga niwe yatanguje ayo marondo mu nama y'umutekano no guhumuriza yakoresheje muri zone Maramvya ya komine Burambi kuwa gatatu uheze. Umunyagihugu akwizije imyaka 18 w'umugabo atagiye ku irondo acibwa amande y'amafaranga ibihumbi 10 akongera akagizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ako karere ka Maramvya muri komine Burambi intara ya Rumonge kari katewe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuwa Mungu. Umwe mu banyagihugu bo muri izo ntara arigano ko byifashe
baragize inama bavuga yuko umuntu wese atararitsamo azoyifatikaje n'abagwanyi kandi rero bavuga yuko n'umuntu ngo ngo uzofata yaraje abagwanyi ngo uzoca mwica n'umuryango wiwe wose.
Umunyagihugu umwe muri komine ya Mugamba ku mutumba Kibezi yarakubiswe n'imbonerakure ngo nuko zimusanze kumuhaniwe atagiye ku irondo yaciye yagirizwa gukorana n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Araheze iminsi itari mike abanyagihugu bo mu mihingo itandukanye cyane cyane abo mu ntara ya Rumonge batarara mu ngo zabo, bamwe bakarara mu mashamba n'imiryango yabo cyane ku misozi batinya ibitero by'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho. Igipolisi n'imbonerakure bafatikanije n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi baca batangura guta muri yompi abo bibaza bose ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cyane cyane abo umugambwe CNL wa Gatogwasa, abo abanyagihugu bo muri ayo makomine bavuga ko atanico babazi kuri iyo mirwi ivugwa y'abantu bitwaje ibigwanisho muri izo ntara za Rumonge, Bururi, Bujumbura, Mwaro na Muramvya.
Ku bijyanye n'ibyo ngo igikorwa cyo gukora irondo si cy'abanyagihugu ahubwo ni cy'inzego z'umutekano kuko arizo zikingira abanyagihugu. Ivyo bigashikirizwa na Chauvino mu gwengezo arongo yurunani Sefor Ahusha. Kubwiwe ngo no guhohotera agateka ka kiremwa muntu ngo ikindi coba cinyegeje nyuma nuko utagiye muri ayo marondo acafatwa nk'umwansi w'igihugu. Tega amatwi Chauvino mu gwengezo.
Umutekano badasiba guhaya niwo kandi uheza bakakereka ko atawuhari mu guhimiriza abantu cyangwa kubategeka ko baje ku marondo. Ibyo nabyo bigeze ngaho kuri nta y'imisiguro bifite nuko igihugu atamutekano kigira. Niba byemanze ko atamutekano ushemeye uriho mu gihugu cyacu kubwira niba uri umuntu ategere ko bogira amarondo, ariko akanya bahaya ko umutekano ari wose n'amahoro ari yose nibareke abo bantu bibereho batarinze kubatoteza kuko n'ibyo bitote. Ni mu gihe vyoboneka ko atamutekano hari aho umunyagihugu arashobora gufasha umugabo batari kuri urugo urugero kuko inyugu cikukiye kiragira inzego inzego z'umutekano inzego z'ugucungera imbibe nimba rero ivyo bihari hariho abantu babijejwe ntibarengere ku banyagihugu kuko icyo ica gitanga ishusho yuko atamutekano icyo gica cyerekana ko hari intumbero yuko uwanse kuja gufasha muri icyo gikorwa atacikugwa cyane bakamwitirira umunyamugambwe kandi cya gikorwa ubusanzwe cega igihugu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntazokwitaba inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari itegekanijwe kuri uyu wa mungu igoma muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ku rutonde rw'ibizokwihwezwa harimwo umutekano muke urangwa muri ako karere. Ubundi busigura ko butazokwitaba iyo nama y'abakuru b'ibihugu kubera ibikorwa byinshi bihambaye abarongoye Burundi barimwo muri no minsi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye.
Ubushikiranganje bw'u Burundi bujejwe imigenderanire ugufashanya n'ibindi bihugu bwandikiye bwa Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kugenekerezo rya munani kuno kwezi busigura ko bivuye ku bikorwa byinshi bihambaye abarongoye igihugu cy'u Burundi barimwo muri no minsi batazokwitaba iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari izobera igoma muri Kivu y'uburaruko ni muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Inama yatanguye kuva ku igenekerezo ry'icenda kuno kwezi. Muri iryo kete leta Burundi ivuga ko igiye gushira imbere nyabuna uguhura ku Burundi n'igihugu cya Kongo kugira bayage ibyabo byite biraba umutekano ku mipaka y'izo bihugu bibiri uguhanahana ibidandazwa no kuganira rero ku vyerekeye kiza COVID-19. Abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bategerezwa kwiga nabo nyene iby'umutekano mu karere imigenderanire guteza imbere iby'ubutunzi no guhagurukira kiza COVID-19 mu karere k'ibiyaga bigari. Ni muri iyo nama izohuza ibihugu by'u Rwanda, Uganda, Congo n'u Burundi bwategerezwa guserukirwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye gusa rero n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza amanama yo ku isi n'ayo mu karere ntayo yigeze yitaba mu kiringo ciwe ca gatatu cy'ukurongora igihugu. Yiyunguruje hanze y'igihugu agiyingara muri Tanzania mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Mukibuka ko n'inama yari itegekanijwe guhuza abakuru b'ibihugu akarere ka Afrika y'Ubuseruko muri Kigarama umwaka w'2018 Petero Nkurunziza yanse kuyitaba asigura ko ikete rimutumira ryaje riteba.
Abacamanza ba sentare subiramo imanza ya ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura barategekanya guhagarika akazi mu gusaba ko imbonerakure za kubisa abacamanza biyo sentare mu kinama zihanwa. Izo mbonerakure ahanini zari zigizwe na bamwe mu basubijwe mu buzima busanzwe zakubise abacamanza batatu userukira leta bita ministère public hamwe n'umwanditsi wa sentare subiramo imanza igihe bari bagiye kuraba itongo riri mu matati. Urero bakaba barindiriye icurongoye sentare ntahinyuzwa abasubiza kwikete baherutse kumwandikira Reverien Bazikamwe.
Iryo bara ryaguye kuwa 25 myandagara uyu mwaka muri zone ya Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Hari gihe abacamanza ba sentare subiramo imanza ya ntahangwa bari baramutse baja kuraba ibijanye n'urubanza rw'amatati. Abacamanza bamaze gushika mu kibanza cy'amatati basanze abanywanyi bishira hamwe by'imbonerakure harimwo n'abahoze ku rugamba biyugaranye mu nzu iri muri ico kibanza. Ubaserukira niwe wenyine yaserutse. Amakuru avangaho mu kinama habereye ibara haheze umwanya muto urongoye intahe muri urwo rubanza Habiya Mbere Prime ariko arasigura ikibagenza zamonera kure zaciye zivunduruka muri ya nzu zitwaje ibihiri zitera imiragwe n'ibitutsi abo bacamanza. Mu nyuma ayo makuru avuga ko bahavuye birara muri abo bacamanza barabakubita barabashubiragiza. Batatu muri bo ngo boba bahungiye ku kirindiro c'igipolisi kiraho mu kinama abandi babiri nabo boba bahishijwe na bamwe mu banyagihugu baho mu kinama. Parke ikukiri yo sentare ikaba yarabimenyeshejwe bikiba havuye hafatwa ingingo hagati ya sentare subiramo imanza ya ntahangwa na parke yo kurungika umugwi w'abantu batatu yari Jean Marie Nibigira icegera c'urongo iyo sentare Ferdinand Agijimana icegera ca mbere c'umushikiriza manza mukuru wa parke ikukiri yo sentare hamwe na Isidore Niyonkuru umucamanza wa sentare subiramo imanza ya ntahangwa. Icari kibajanye kwari gushengeza inzomonera kure zubawutse gukubita abacamanza, ariko rero ayo makuru atubwira ko nabo baciye basubira barakubitwa n'inzomonera kure mu gihe bo byitwa ko bari kumwe n'abapolisi barenga 10 bari bajejwe kubakingira hamwe n'umukuru wabasubijwe mu buzima busanzwe bahoze ku rugamba mu gisagara cha Bujumbura. Icyatangaje abari aho bamwe mu mbonera kure bari bafashwe bagashyirwa kw'amapingu bavuye bashobora guhunga bagenda batwaranye nayo mapingu bita menote mu Gifaransa. Abo bacamanza kumwe n'abashikiriza manza bavuye bamenyesha ibibaye aba bakurira mu nzego zose. Ayandi makuru avuga ko Sentare ntayinyuzwa yari yemeje ko izo mbonera kure zigiye gukurikiranwa mu maguru masha. Gushika uyu munsi izo mbonera kure zikaba zidegembya. Tugarutse gato kuri ayo matati ari hagati y'umufasoni Janete Ndayishimiye n'ishyirahamwe ry'imbonera kure ryitwa AED rijejwe kwitaho abahoze ku rugamba. Icyo kibanza kikaba kiri iruhande y'isoko nshasha ya Kinama. Radio Inzamba yagerageje kurondera urongoye Sentare subiramo imanza ya Ntahangwa umufasoni Jane Habonimana n'urongoye Sentare ntayinyuzwa Emmanuel Gateretse, ariko ntibashimye kugira ico babivuzeko.
Nino ngaho rero duciye dusozera no makuru yaranze inondwi dusozereye. Nkaba ndabashimiye kuba mwaduteze yompi. Shimira na Jospin Uwimana yafashije muhinga bw'ivyuma ahanje. Nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.
Ngiye Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze inondwe.